naje gihuti huti nihutira kuza guherekeza umubyeyi wanje yari yitabye Imana. Ivyo guhunguka herevyo urazi ko bitegurwa, ico nticyo catumye nza. Ubwa mbere cyari ico gikorwa cyo kuza guherekeza umubyeyi, cyo conyine cyari cyanzanye.
Turabahujije kuri uwo mubyeyi wanyu yitavye Imana. Mu mafoto twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye muri urwo rugendo mwumva mwagiye mukwera ibibazo mwagize, twarabonye muri kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye baravyishimira rwose. Ngo tubwira muri duke mwa mwarayaze umunsi muhura n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Yego, mwe nibyo. Aho mariye gushikira ino yarampaye umubonano arafata umwanya ukwiye, turaganira ku bintu byinshi by'igihugu mu bisata bya politiki, mu bisata by'ubutunzi, mu bisata by'imibano. Yego, twaraganiriye umwanya ukwiye kandi tuganira dushyira hamwe.
Bamwe mu baja mu Burundi, aha turavuga n'amashirahamwe atandukanye, baravuga Uburundi nk'igihugu coba kiri mu manga kigwa cane cane mu vyerekeye ubutunzi. Hari ikena ry'igitoro, hari ikena ry'amafaranga y'agaciro. Mwarabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, mwaraba ivy'iterambere n'ubutunzi. Iyo bavuga ivyo n'ivyo mwabonye, mubivuga kw'ikimwebwe?
Bo, bimwe bimwe umuntu arabibona ntaworahira yuko atari ikibazo c'igitoro. Umuntu arabona ingene abantu batonda ku mastasiyo bakirindiriye, akumva yuko bari hirya no hino bibagora kwiyunguruza kubereye mu gihugu kitagira igitoro. Ivyo navyo aho usanga biva nyene kuri ayo mahera y'agaciro. Bo, ubuzima bw'igihugu urabona yuko abanyagihugu bari ku kivi. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi babonye ko abanyagihugu barafise ukuntu bariko barahindura ingene bahora bakora, bakagerageza gukorera hamwe, kushiruka umwete. Ivyo umuntu aribaza ko bishobora kuzofasha kugwiza umwimbu mu gihe tuzi ko abarundi benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Umuntu ntashobora kwirengagiza kutabona ko hariho n'intambamyi zigituma imigambi imwe imwe iteba gushyirwa mu ngiro. Ivyo navyo si ingorane z'Uburundi gusa, mu bisanzwe bihugu byose bikiri mu nzira y'iterambere hari ibibazo byinshi bahangana navyo. N'Uburundi rero burafise izo ngorane, ariko icyo nabonye kandi gishimishije nuko abarundi cyane cyane bahereye kugwaruka barabona yuko kwikorera imigambi, gushiruka umwete, urabona yuko bose bari kubikorwa. Kandi umuntu aravye ibisagara biriko biraguka, ibisagara bikuru bikuru, ibisagara bito bito, umuntu abona ko inzira ari nziza. Mugabo hariho n'ibindi umuntu abona ko bikenewe gutorerwa umuti, cyane mu bijyanye no gutunganya neza itunga ry'igihugu, mu bijyanye n'ingene ubwo butunzi bwo bushobora kugirira akamaro bose, ntibugirire akamaro bamwe bamwe. Hano ikindi naco kandi umuntu abona ufatiye ku vyo umuntu abona nk'izo nyubako ubona mu bisagara bito bito, mu bisagara binini binini ziriko ziraduga, urabona ko atabisa bisaniye n'ibiharuro umuntu azi vyerekeye ubutunzi bw'igihugu. Ivyo navyo bivuga ko bene ubutunzi bw'igihugu butunganije, biragoye kumenya neza ubutunzi nyene bungana, kuko amahera menshi ntaca mu mabanke. Ivyo bigaca bituma kumenya neza aho ubutunzi bugeze ari ikintu kiguma ari ikibazo. Muri ibihugu biri mu nzira y'iterambere ibibazo vyo ntibibuze. Ibibazo ntibibuze, igikuru ni ukuraba mbega izi ngorane ziva mu buti. Uburundi rero bivanye n'ingene ubutunzi butunganijwe, kakamere k'Uburundi mu butunzi. Uburundi bushora ibintu bike hanze, ariko bugakenera ibintu byinshi bivuye hanze. Byumvikana yuko rero abakeneye amahera y'agaciro baba benshi kugira ngo bazane ivyo bintu abarundi bakeneye. Ayo mahera y'agaciro nayo yatinjiye ku bwinshi kubera Uburundi butaronse ivyo bushora. Ivyo bice bisaba gutunganya neza igihugu kugira ngo ivyo shobora kuzana ayo mahera y'agaciro vyabivuye mu burimyi, bivuye mu butare, bishobore gukorwa mu nzira itomoye. Ayo mahera aheze aje mu mabanke, hama bazana ibintu bashobore kubizana baronse ayo mahera. Ikindi naco uburundi mu bindi bihugu bisanzwe biri mu iterambere mu nzira y'iterambere amahera avuye mu gihugu hagati yonyine yakwiye kubumba itunga ry'igihugu no kuvuga yuko abakenewe no kunganirwa n'amahera avuye hanze z'abifashanyo cyangwa yabimitahe yabikorera utwabo ibyo bica bisaba rero gushyira ingufu mu bintu bijyanye n'imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu kugira ngo Burundi bwizegwe hanyuma ayo mahera ashobore kunganira amahera yavuye mu itunga ry'igihugu ibindi nabyo ugwaruka uko umuntu arubona cyanjye n'abandi babona ko bariko barihatira cyane gufata mu ntoki ubutunzi n'ibindi bisata ibyo rero birasabwa yuko bihabwa intumbero amahera yose ntaherere mu nyubako z'inyubakwa uko amahera ashyizwe mu nyubako amahera ubufungiye ahantu uko ntabyara ibyo birasaba yuko kumureho intumbero hakaboneka imitahe myinshi y'abarundi ijya mu duhinguriro duto duto tugato tuzobyara amahinguriro manini manini have hahingurwa ibyo uburundi nabwo bushobora gushora hanze ibyo nibyo bizoteza bikazana ayo mahera y'agaciro ni ukuvuga yuko umuntu arabye ingufu abarundi bariko barashyira mu gufata mu ntoki ikibazo cyabo cy'ubutunzi ndashobora kwibaza ko muri kazoza k'imbere ibibazo bimwe bimwe bishobora gutorerwa umuti igikuru muri byose ni uko umutekano umuntu yoshima uno munsi hano mu Burundi unagereranije n'ibihe biheze byo mu mwaka w'2015 n'inyuma yaho gatoya ndabona ko harakiyongereye hariho akarusho kaniniya bijyanye n'umutekano iyo ni inkingi ikomeye cyane kuko ata mutekano hari n'iterambere ntirishoboka ni nacyo gituma rero hoca hakomezwa n'ingufu nyinshi agashyirwamo ingufu nyinshi kugira ngo abarundi bose atanu asigaye inyuma bose bumve ko bari mu gihugu cyabo ama bashyira ingufu hamwe bose atawuvuyemo kugira ngo icyo gihugu gishobore gutera imbere kandi bose bizere icyo gihugu cyabo ibyo bizofasha cyane kuva muri ibyo bibazo by'iterambere cyangwa n'ibindi bibazo byo babikiriye hanze Burundi
yego mugendeye Burundi mu gihe turiko twegereza amatora mvuga tu ni igihugu cy'u Burundi kiko cegereza amatora mwibaza yuko amatora ari mu kuba muri ico gihugu cy'u Burundi azoba mucuka ciza mufatiye ku byo mwabonye haba mu vya politique haba no muri ivyo byose muheje kudusigura by'ubutunzi
bo ivyo mbona hogarukiriza amaso kugeza ubu gihugu kiratekanye nta ndyane mbona zihagaze ku vya politiki umuntu yumva ugwaba gwenshi ntabwo umuntu yumva ntashobora kwibaza yuko kumbure Burundi buzoshika mu gihe cy'amatora gatunganywa neza ataba ariko baratotezwa canke aba ariko bararengera ku bandi babahora ibyiyumviro byabo ivyo umuntu ashobora kwibaza yuko bizoshoboka Burundi bushoboye gutunganya amatora meza yo ku mugaragaro ivyo vyofasha kubaka ya mahoro arama ariyo akenewe kugira ngo abarundi bumve ko bashobora kwizera Burundi bagashyira imitahe yabo ahabona ndetse n'abatari abarundi bakabona bati kiriya gihugu kiratekanye bakashobora kuzana imitahe yabo ivyo vyoheza bigafasha Burundi cyane
nimwaramuka musubiye ku mugabane wa Buraya musanzwe murimwo ubu unye murategekanya kuzovugira Burundi kuko ngira ngo murahura n'abatari bake nk'umuntu mwigeze kuba muri mu mabanga akomeye igihugu cy'u Burundi murategekanya kuzovugira igihugu rimwe na rimwe bavuga ko ari n'amafaranga bigoye ku kironka hama mukazovuga iki mu byahe bisata kugira ngo isura y'u Burundi mwavuze ko yahindutse kuva mu 2015 yizegwe gusumba
sinibaza ko icyo ugenje rishika kure cyane ariko jewe ngine nsanzwe meze ikintu cera ndakivuga ko cera ikirabura ntakivuga byo nabonye biriko biratera imbere sinzovuga ngo ndaco nabonye aho mbona hakiri hagikenewe ingufu naho ne jewe ndahavuga uko hari ari nacyo gituma buze bakeneye wese ko ndavugana ingene Burundi ndabubona nzovuga nk'uko ndabubona natande nza rugero irimwo kwa kusiko kamere kanje.
Javi Rusikiri mwahoze muri cegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu mu gihugu c'u Burundi, twashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika, twongera dusubira kubahuza ku muvyeyi wanyu mwaguze.
Murakoze cyane, nongera nshimira n'abariko baratwumviriza. Nkifuriza umwe wese muri mwebwe mbereye kuri umunyeshamakuru gusozera neza umwaka w'2024, ndabipfuriza n'umwaka mwiza w'amahigwe w'2025.
Murakoze cyane.
Ego.